Iyi mwumva ni radio yijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi cy'Ikinyarwanda. Muri kumwe na Venuste Nshimiyimana ndabifuriza ikaze kuri radio yacu, radio ijwi rya Amerika mu Rwanda mutwumvira kuri FM 104.3, naho mu Burundi turi ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 19.22 ku mugoroba na metero 25.31 na metero 41 mu gitondo. Dore ingingo nkuru twabateguriye uyu munsi. Ku nshuro ya 32 isi yose irazirikana umunsi wahariwe kurwanya SIDA. Abandi kuko gatera iyo ndwara baba bakeneye indyo yuzuye mu gihe bafata imiti.
Nkaje bona hora mpima ibiro 67 ubu nsigaranye ibiro 42. Urumva ko bihambaye kubera iki bivanye n'injyanke kubera uri hirya miti bisaba yuko ujya ugahaga nkaje nditayigange.
Abo ni bamwe mu mpunzi bari mu nkambi ya Rusenda mu majyepfo ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Kiliziya Gatolika y'u Rwanda iravuga ko abasaseridoti bagize uruhare muri jenoside batemerewe gusoma misa mu ruhame.
Icyo tuvuga ni uko ibyiza ari uko batagiturira mu kiliziya, mbese ahantu hari abantu benshi, kuko hari abantu bishobora gukomeretsa, ariko ntawe dushobora kubuza gutura igitambo cya misa.
Musenyeri Filipo Rukamba, perezida w'inama nkuru y'abepiskopi mu Rwanda, muramwumva mu kanya. Ariko mbere y'amakuru avugwa mu karere, reka duhere ku makuru avugwa hirya no hino ku isi. Mwateguriwe na mugenzi wacu Aloyse Bigirimana. Bigirimana, baramutseho.
Baramutse Veniste. Umushikiranganji wa Leta Zunze za Amerika ajejwe imigenderanire n'ayandi makungu Mike Pompeo, ejo ku munsi wa mbere yarasabye umushikiranganji wa mbere wa Ethiopia Abiy Ahmed kurangiza imirwano agaragaza amakenga mu gihe ibitero bya gisirikare bisatira inteko z'intara ya Tigre. Pompeo mu kiganiro yagiranye na Abiy kuri telefone yasabye irangira ry'iyo ntambara no gutangura ibiganiro kugira ubwo ruhagarara rurangire nk'uko byashikirijwe n'ubushikiranganji bwa Amerika bujejwe imigenderanire n'ayandi makungu. Pompeo yasabye ko abasivile bakingirwa ubwicanyi kandi asaba Leta ya Ethiopia kubahiriza uburenganzira bw'abanyagihugu bo mu ntara ya Tigre hamwe n'amoko yose. Hano muri Amerika, perezida yatowe Joe Biden ejo ku munsi wa mbere yaragenye abategetsi bakuru bazohangana n'ibibazo by'ubutunzi bwasubijwe inyuma n'ikiza cya COVID-19. Muri bo harimwo Janet Yellen, umufasoni wa mbere agiye kuzorongora ubushikiranganji bw'ikigega mu myaka 2031 ubwo bushikiranganji bumaze bushinzwe. Haruhande yiwe Biden yaragenye Nira Tanden nk'umuyobozi w'ikigo kijejwe gutunganya ibikorwa bya leta hamwe n'amafaranga leta ikoresha. Uwundi yagenywe ni Wally DeMayo, umutegetsi yanonosoye ivy'ubutunzi ngo azobicegera cya Janet Yellen. Biden kandi yaragenye umufasoni Cecilia Luce ngo azomubere umukuru w'akanama k'abahanuzi mu by'ubutunzi muri White House. Abandi bagenywe babiri mu banonosoye iby'ubutunzi ni Jared Bernstein hamwe na Heather Bushi kuzoba mu kanama kajejwe iby'ubutunzi. Biden yavuze ko abo ari bo bazotanga imfashanyo zihuta za mbere zijyanye n'ubutunzi ku Banyamerika muri iki gihe cya COVID-19 no gufasha kunagura ubutunzi bugasubira uko bwamye nka mbere. Abantu hafi 3,000 baratanguye gutahuka mu ngo zabo no mu mirima bataye muri leta ya Borno mu buraruko bushira ubuseruko bwa Nigeria ejo ku munsi wa mbere. Inyuma y'imyaka 6 bari bamaze mu buhungiro aho bahunze ubwicanyi bw'intagondwa z'abayisilamu. Bahungutse mu gihe mu mpera z'indwi irangiye abanyagihugu 43 bagandaguwe muri iyo ntara. Abategetsi kandi bavuga ko bafise impungenge ku bukene bw'ibifungurwa buterwa n'ibitero ku barimyi. Buramatari w'iyo ntara yasabye ko abanyagihugu bose hafi 2,000,000 bahungiye hagati mu gihugu basubira mu mihana yabo n'aho amashirahamwe y'abagira neza ashikiriza impungenge z'umutekano wabo. Yavuze ko leta ata buryo bw'amafaranga ifise bwo gukingira abo banyagihugu bari mu makambi acungerewe n'abasirikare ba leta kandi badakwiye kwama biteze ibifungurwa bahabwa n'abagira neza. umutegetsi mukuru mu bijanye n'imigenderanire mu muryango umwe bwa Buraya ejo ku munsi wa mbere yavuze ko kwiyugaranira ko imbibe kw'ibihugu bigize uwo muryango atari yo nyishu yo kugwanya iterabwoba iburaya. Komiseri w'umwe bwa Buraya Ylva Johansson yavuze kandi ko bishobora kusubiza inyuma ubutunzi kuri uyo mugabane bwasindikajwe n'ikiza cya COVID-19 bwariko burisuganya. Johansson ashikiye ku mwidegembyo mu rujya n'uruza hagati y'ibihugu bigize akarere ka Schengen rutohagarikwa naho Ubufaransa n'ibindi bihugu byagabwemo ibitero by'iterabwoba. Perezida Emmanuel Macron yasabye ko ako karere ka Schengen gafutwa. Ishyirahamwe mpuzamakungu riharanira uburenganzira bwa muntu Amnesty International risaba akanama ka ONU kajejwe amahoro n'umutekano ku isi kugumizaho ibihano byo kugura ibirwanisho byafatiwe Sudani y'ubumanuko. Iryo shyirahamwe rivuga ko ubwicanyi n'ayandi mabi nk'ibyaha byo mu ntambara ku basivile hiyongereye inshuro zine umwaka naho hasinywe amasezerano y'amahoro n'ishingwa rya Leta y'Ubumwe mu kwezi kwa kabiri.
Arakoze Aloyize Bigirimana utugejejeho amakuru avugwa hirya no hino ku isi. Tubutse ko iyi mwumva ari radio ijwi ry'Amerika yumvikanira kuri FM 104.3 mu Rwanda, mu Burundi ni ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 1922. Mushobora kandi kumva ibiganiro byacu muciye ku rubuga rwa internet kuri www.radio.com no ku rubuga rwa Facebook na Instagram adresse ya tuni VOA radio yacu.
Iwanyu mu ntara
tuyagire mwisanzuye ku ijwi rya Amerika ni kuva ku wa mbere gushika ku wa gatanu kuviza indwi gushikiza indwi n'igice z'umutaga.
Iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara.
Nongeye kubaha ikaze ku ijwi ry'Amerika. Isi yose irazirikana umunsi mpuzamahanga wo kurwanya SIDA. Muri Afurika abarenga miliyoni 20 banduye agakoko gatera iyo ndwara, abarenga miliyoni imwe abakuru n'abato irabahitana buri mwaka iyo batabonye imiti. Zimwe mu mpunzi z'Abarundi zanduye iyo virusi zirasaba ishyirahamwe HCR kuziha igishoro kugira ngo zishobore gukemura bimwe mu bibazo zifite birimo kutabona ibiryo bihagije mu gihe banywa imiti. Baga ndere n'umunyamakuru w'ijwi rya Amerika Vedaste Ngabo.
Kibazo mbona amashyirahamwe yadufasha na hasirika dufasha ni uko buduha umutahe natwe tugakora ubuzi nk'abandi tukadandaza kugira ngo ya matatizo turaronka utuntu tuzo zose turakaronka. Dufise ingorane, dufise uburaro bubi, twambara nabi, tujya nabi. Rero mbona uko mengo budufasha hanyuma hakuru ko agatahe kaba ariko tuza twifashishamo. Hariho n'igipimo tutabona muri ino minsi CDK
ibintu dushaka badufasha. Kwari gete kubasaba imitahe baratwandika ngo gomba baduhe imitahe umuntu bamuha ibinini arahuze nk'ugaca urarurajugumira urabona ngaha haragera igihe agahera n'amezi atandatu badapokeje nayo kintu coba ntubitwa bagoye umugera bo bumenga babasa n'ababahebye. Aha anyarera ikintu tubona hanini boduha n'umutahe kubera mu gihe bataradupokeza kugira umuntu azaza arikora kuri ako kanyungu mu byo yacuruje.
Kuko izindi mpunzi zijya
kuko izindi mpunzi zose nta na kimwe babura mugabo dufatiye kwijya miti twe tumwe imiti y'ingufu cyane nkajya bona ahora mpima ibiro 67 ubunsigaranye ibiro 42. Urumva ko bihambaye kubera iki bivanye n'injyanke kukubera uri hijya miti bisaba yuko ujya ugahaga nkagenda itayigange mugende itayigange ubona nubijya nkajyana nijya miti bigakunda yuko bishoboka yuko inguvu ziyongera cya ikindi nacyo. Aha mu y'imyaka 6 tumaze ngaha bamaze kutugirisha amasedekatre rimwe nta kindi kintu badufasha tuvuze ibyo basedekatre ngo niturindire niturindire. Urumva rero anya turi mu bibazo byinshi tutagira mbere n'ukuntu twona bifata jemere cyo mbona bifate nko mu Burundi tukiribereye mu Burundi wacu bagufasha ku kwezi ku kwezi ku kwezi mugabo ngaha ubuyi nturong ikintu cyose cy'umuntu agwaye nturong
ikibazo cha sedekatre ntabwo dufite ibipimo kwiyo ngicyo gipimo jibuvira titkereho wirihira hano mu nkambi vuto amazi imyaka 5 n'inusu iyo mayitandatu amazi wa sedekatre rimwe nabwo ntabwo yaronse bose nandi nawe naronse we bagwa umuti gende nk'umuti bagwa ndugwayo byinjihuguru bagende bagwita imiti yanyanyiye bagwa gende nk'umuti gusa gende nk'umuti uzokira na sedekatre ntumenye abasuda bawe mubiri bageza bagabanuzice baduze ntihaguhindurira umuti ni gumwonyene twipfuza ko abagabo badukurikirana ubyo twaje tuva mu mezi atatu muganga yagukurikirana ahugira ibipimo ama sedekatre akakumenya abasuda aho bageze akamenya n'umuti aguhindurira nako hano ni umuti gusa uriya nyene kunywa gusa umubiri uzanye ibidorodombye mu maso waza n'ibiherere wabyimba ibintu mu mu izosi bakuba bayangurira nk'umuti gutyo gusa baduhindurira abaganga mu bazi babakoze batwitaho badukurikirana nk'abagwayi nabo tumenye ko batwitayeho nk'abandi bantu buyi burakenewe iriya miti irakaze cyane iriya miti irakaze uyinyoye urabonerwa nk'uwanyoye ikanyanga iriya miti yasizanye uyanyoye uwanyoye urumogi uwanyoye droge zisumbye urumogi uyinyoye ku murango urabonerwa ukamera nk'umusinzi nyine wasinze hano mu nkambi tujya turapokera kurya uriya miti utatuvuze ufungura urali isombe rigaragara ugacuzungurirwa wahagaruka ugabona inzu ziko ziriruka twese byatuyobeye kuhe bantu uhebye byatuyobeye ibyo turi ubugenzi ngizo twifuza umutahe tumaze ngo nkuriya mutahe tuzoza twigurira muri imwe y'agatahe duvise twigurira kaya kabuyi mu gihe bataratwazana twigurira n'agasukari gutyo bizaduha ingoga zo kunywa umuti tunywe neza amagara yacu amere neza
murabona ko dufata iyi miti ikaze ariko ikumbure sa muri iki gihe duvise ingorane z'indenga imaze kwinjira mubwire rero sasa udafise twatuni kugira ngo urekipere nujya muti urashobora no kuwuhagarika kubera ko ubona ko udafise ububasha kugira ngo uwunywe kuko urawunywa ukacugaragura nturonke kuko bijya bisaba ko unywa muti gucuronke imfungurwa zikwiye
bamwe mu mpunzi z'abarundi baba mu nkambi ya Rusenda mu majyepfo ya Repubulika iharanira demokarasi ya Congo baganiraga na mugenzi wacu Vedaste Ngabo. Ishyirahamwe mpuzamahanga riharanira uburenganzira bwa kiremwamuntu Human Rights Watch riramagana ihohoterwa, gufungirwa ubusa no gutwarwa bunyago, rivuga ko bikorerwa impunzi z'abarundi zahungiye muri Tanzania. Human Rights Watch ibyemeza muri raporo yayo ishingiye kubushakashatsi yakoze mu nkambi eshatu Nyarugusu, Nduta na Mutenderi, ivuga ko zimwe mu mpunzi zasubijwe mu Burundi ku ngufu. Inkuru irambuye muragezwaho na mugenzi wacu Pierre Claverin Yonkuru.
Ishami mpuzamakungu Human Rights Watch riganira agateka ka kiremwa muntu ribona ko agateka k'impunzi z'abarundi bahungiye mu gihugu cya Tanzania kabangamiwe. Icyegeranyo cya Human Rights Watch cy'amezi 10 aheze cyagiye habona kuri uyu wa mbere cyerekana ko abatari bake muri izo mpunzi banyuruzwa, bakaburirwa irengero, bagafungirwa ubusa, bakabarezwa igufa mu busho bafungiwemo, abandi nabo bagatorwa ibiziga mu makambi canke hanze yayo. Ababangamiwe cyane n'abari mu makambi ya Nduta na Mutenderi, aha ndetse haheruka gukurwa impunzi 8 zajanywe gufungirwa mu Burundi mu mabohero ya Muramvya na Bubanza. Aha n'amatoza ijwi rya Amerika ryakoze ryasanze ari byo. Human Rights Watch ribona ko ari uhonyanga amategeko mpuzamakungu akingira impunzi. Lewis Marge atwara igisata cya Afurika yo hagati muri Human Rights Watch kuri mikro y'ijwi rya Amerika.
La police et les services de renseignement tanzaniennes a fait disparaître de force.
Ati twamenye ko inzego z'igipolisi n'abajeje iperereza muri Tanzania banyuruje impunzi mu ikambi ya Nduta, barabafungira ubusa, bongera bababoreza igufa iminsi itari mike mu gasho k'igipolisi ikibondo mu ntara ya Kigoma ahegereye umupaka w'u Burundi. Abandi bagera ku 8 baciye bajanwa gufungirwa mu Burundi mu kwezi k'8 guheze. Twamenye kandi ko impunzi n'abandi batari bwahabwe ubuhungiro bagera ku ndwi banyorojwe kuva uyu mwaka utangura atawuzirengero ryabo, bituma impunzi zigira ubwoba abandi bagahitamo guhunguka yamara batarabishaka. Ivyo no guhonyanga agateka n'amategeko mpuzamakungu akingira impunzi.
Particulièrement aux droits des réfugiés.
Iryo shirahamwe rifise icicaro i New York muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ryemeza ko ryavuganye n'abantu barenga 20 bakadondagura amabi bagiriwe canke ababo bakorewe. Ijwi rya Amerika ryashoboye kuvugana n'umugore umwe afise umugabo yanyurujwe muri ubwo buryo akuwe mu nzu iwe mu ikambi ya Nduta mu kwezi kwa gatatu uno mwaka. Ku bw'umutekano wiwe twahinduye gato ijwi ryiwe.
Inzu barabomoye umuryango niho bakubise umugore urugi, barinjira niho baca bamufata baramujyana.
Human Rights Watch yemeza ko abavuganye naryo ari bake, yamara ko abakorewe amabi nk'ayo ari benshi. Leopold Shirangabo icagira cy'utwara runani CBDH Vicar ruhuza abahanini agateka akazi na muntu baba mu makambi y'impunzi, wewe yemeza ko mu mwaka umwe iryo shirahamwe ryamenye abarenga ijana banyurujwe muri Tanzania.
Hariho kunyuruzwa, kwicwa, gupfungirwa ubusa n'andi mahohoterwa menshi atandukanye, harimo kubuzwa gukora ikintu na kimwe cobazanira inyungu. Amasoko yarugawe, nta mpunzi nimwe irekuriwe kudanaza ikintu na kimwe kugira ngo bashobore gusahiriza kutuntu babahawe na HCR. Nko kuva mu mwaka wa 2019 gushika aho tugeze, abarundi barenga ijana baraburi burengero ryabo. Abandi benshi baratabaromoka bahungira mu bihugu bitandukanye, mu bihugu duhanda imbibe. Abandi bakagenda barafategwa mu mayira bagerageza guhunga. Kuva itariki 19 z'ukwezi kwa gatandatu gushika uyu munsi, impunzi zirenga 10 zimaze kunyuruzwa, abandi hafi nka 15 bamaze gupfungwa. Nibabareke bareke kubahohotera, maze uzumva kindi gutaha atahe.
Ishami mpuzamakungu HCR ryita impunzi muri Tanzania rirahakana rikavuga ko ataco ribizi ko. Umuvugizi wa HCR muri ico gihugu Edward Ogola yabwije Ijwi ry'Amerika mu majambo make ati: twebwe nta ruhara tubifisemo, umutekano w'impunzi ufiswe mu minwe n'igihugu c'abahaye indaro, gusa natwe hari ibiba bikadutera amakenga tukabaza inzego za leta zikatwishura ko ziriko zirakora amatohoza. Icyo bikoze iryo shirahamwe HCR ryabwiye abahinga ba Human Rights Watch muri iyi raporo ko ryashikirije amakenga yaryo leta ya Tanzania ku kibazo cy'umutekano muke urangwa mu makambi y'impunzi z'abarundi atatu ariyo Nduta, Nyarugusu na Mutenderi. Human Rights Watch nabo bahari na gateka k'impunzi basaba amaleta ya Tanzania n'Uburundi kubahiriza amasezerano mpuzamakungu akingira impunzi bateye ko umukono. Twarondeye ubushikiranganji bw'intwaro hagati mu gihugu muri Tanzania ari nabwo bujejwe ikibazo c'impunzi, ariko ntitwaronse umushikiranganji kuri telefone. Uwa twitavye yatubwiye ko ata mushikiranganji mushasha ararahirira ayo mabanga muri Tanzania, anatubwira ko wewe atabubasha afise bwo kugira ico abivuze ko. Gusa yacishijemo ati: umutekano w'impunzi urakwiye. Clavenio Nkuru, Kigali, ku bw'Ijwi ry'Amerika.
Bakunze baradi Ijwi ry'Amerika mutuye mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, tubararikire kujya mukurikira ibiganiro byacu ku maradiyo akurikira:
Radio Communauté La Voix de Mikeno ibunagana ni ku murongo wa FM 99.7,
Radio Ngoma na Amani mu mujyi wa Baraka kuri FM 88.8,
Radio Baraka FM nayo mu mujyi wa Baraka ku murongo wa FM 94.4,
Radio Communautaire de la Vérité ikorera mu mujyi wa Kiwanja kuri FM 99.9.
N'abadukurikira bari mu majyepfo ya Uganda, mwakumva ibiganiro byacu kuri radio Ijwi riyobora Voice of Mwabura ku murongo wa FM 88.9.
Ni radio Ijwi ry'Amerika iminsi yose kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru.
Mukomeje kumva radio Ijwi ry'Amerika ivugira Washington DC mu kirundi no mu Kinyarwanda. Kiliziya Gatolika y'u Rwanda iravuga ko abasaseridoti bagize uruhare muri genocide batemerewe gusumba misa mu ruhame. Perezida w'inama nkuru y'abepiskopi mu Rwanda Musenyeri Filipo Rukamba yatangarije Ijwi ry'Amerika ko icyo cyemezo kigamije kwirinda ko hari abakomeretswa no kubona abapadiri bahamwe n'icyaha basumba misa mu ruhame. Yambwiye ariko ko abo basaseridoti bafite uburenganzira bwo gusoma misa bonyine.
umva abasacerdoti bose inzi ye ndetse n'abari kuri twebwe n'abari mu munyuru ni cyane cyane abona no bavona vuyemo bashobora gutura igitabo icyo tuvuga nuko ibyiza ari uko batagiturira mu kiliziya ese ahantu hari abantu benshi kuko hari abantu bishobora gukomeretsa ariko ntawe dushobora kubuza gutura igitambo cya misa nta ugari twe tubikora ibyo nibye n'Imana ni umutima we uwo nguwo noneho tuvugira tuti uyu nguyu yarahanwe abizi ibyo bihano biteye kwinshi yarahanwe ubundi nta n'ubuza umuntu w'umusaseduti gutura igitambo cya misa ku giti cye nuko gusa twumvaga na n'ubu kandi turacyabyumva yuko icyo gitambo cya misa kugiturira baba Kristu barimo bamwe bakomeretse wenda kubera amagambo yavuze kubera se imyitwarire yuko byaba bigaragazwa n'inkiko n'abaciye imanza yuko ibyiza ari uko bagitura ku giti cyabo cyangwa ahantu batagiturira abakristu benshi barimo abantu byababaza byakomeretsa
imikoranire hagati ya leta y'u Rwanda na kiliziya ntiyamye ari nta makemwa none ukuza kwa kardinali Kambanda kuzongera iki mu mikoranire n'ubusabane hagati ya kiliziya na leta
imikoranire yacu na leta imeze neza turafatanya dusanzwe dufatanya mu bijyanye n'amashuri mu bijyanye no kuvura abantu dusanzwe dufatanya mu bintu byinshi hari igihe kuvuga kabyo wenda no kurangira n'ibizanarangira vuba kumva yuko wenda ukumva amateka y'u Rwanda na kiliziya muri ayo mateka y'u Rwanda kuko hari ababa bavuga bati ubu ngubu byose byatewe namwe abandi bavuga batoya si twe twabiteye ni ikibazo cy'abanyarwanda bose si ikibazo cya kiliziya gatolika ibyo rero ni ibintu bizamara igihe kugeza wenda igihe abantu babyigiye neza ariko ubundi leta yo tumeranye neza turafatanya turumvikana n'abayobozi turahura hirya no hino perezida wa repubulika aje no mu gihe kardinali Kambanda yabaga arikiyepisikopi wa Kigali yari ahari no mu bindi bindi turahura nta kibazo dufite ubungubu hagati mukerekeranye n'imibanire hagati y'u Rwanda na Kiliziya
na perezida wa repubulika nawe yagiye i Roma ahura na nyir'ubutungane papa Francisco mbese hari umugambi mwaba mufite iki kibazo n'icyawe ni wowe uyobora inama nkuru y'abepiskopi mu Rwanda hari umugambi mwaba mufite wo gutumira papa kugira ngo azasure u Rwanda
papa uwo mugambi turawufite twaranabivuze ariko murabizi yuko ntabwo ari twebwe tubikora uko tubyumva ko papa agira gahunda ye byaba bimukundiye akaza ariko kubivuga byo twarabivuze kandi na leta y'u Rwanda yarabivuze gusa ntabwo nzi uburyo babivuzemo ofisiyelma ku buryo bugaragara ariko bose barabyifuje leta yaba leta yaba kiliziya gatolika mu Rwanda twese twarabyifuje gusa uko papa azabigena niba azaza cyangwa atazaza murabizi byose ibyacu nibye kuko nawe bafite gahunda ye kandi iruhanije kugira ngo abe yajya mu gihugu iki cyangwa kiriya
ndabashimiye cyane kubw'aka kanya muhaye ijwi ry'Amerika
murakoze cyane namwe
Musenyeri Filipo Rukamba perezida w'inama nkuru y'abepiskopi gatolika mu Rwanda akaba n'umushumba wa diyoseze ya Butare dusubira mu Burundi abatwara ibintu n'ibintu cyane cyane abakorera ku kazi hagati mu gihugu barasaba leta kubegereza aho basabira impapuro zemeza ko amamodoka yabo akomeye barinubira kandi abayobozi b'ishyirahamwe atrabu ribahuza kubera ko badahabwa amakuru ku mikoreshereze y'intwererano basabwa gutanga buri munsi inkuru mwateguriwe n'Ijwi rya Amerika yifashishije inshuti za mu Burundi muragezwaho na Desire Hatungimana.
Abunguruza abantu n'ibintu bakoresheje imodokari zo mu bwoko butandukanye bidogera indongozi zishiramwe Atrabu rihurikiyemwo abunguruza abantu n'ibintu ku butaka bw'u Burundi. Abayaze n'abakunzi b'Ijwi rya Amerika bavuga ko batozwa intererano ku munsi ariko batamenyeshwa ayari mu kigega c'ishirahamwe n'icakoreshwa. Aba n'abashoferi bo ku gituro c'amabisi n'amatagisi kiri iruhande y'isoko yahoze ihinguriro ry'impuzu Kotebu mu buraruko bw'umuji wa Bujumbura. Abo bunguruza abantu babatwara mu ntara ya Bubanza.
Amafaranga atangishwa ni menshi cyane biravye. Ikibabaje baradugije ibiciro nyabako kayi baragiye n'amatwe taruturi. Ubwa mbere yasipakiye dupakiye yasi badutoza amafaranga y'ibihumbi 500 kandi natwe twarayaronkako. Ako barage bagira inama bacha baisha ku 3000 twe tutarimwe bacha bagira taxi yatanga desa buri kwipakiye bacha bashaka 500 ni mwibaze umaro dufise w'abantu bafata ingingo bafatira abantu ingingo abantu tariho bari bakasha bashira mu ngiro ivyo bumvikanye ko tuza kubaha twe tariho turi ni umaro mwishi dufise rero muri make turi impunzi mu gihugu cacu nta jambo dufise tuvuga ubu watuza amafaranga ku nguvu kuri bari bakasha turi cha 5 buri kumuna sohotse wo dusaba yuko leta yodufasha aya mafaranga dutozwa tutazi yaja agahagarikwa.
Abunguruza abantu n'ibintu na cyane cyane mu gihugu hagati bidoga ko bagira ingendo ndende baje kumugwa mukuru w'ubutunzi Bujumbura bifuza kwishyira hamwe utrako byo bapfunyiriza urugendo. Uyu ni umwe yazera abakunzi b'Ijwi rya Amerika
mu karere ka gatatu mu gihugu ariho utrako patronse idokima kontrol tekinike igitega igira kabiri na autorizasyon de transport bayitronse ni umuntu avuye mu cyanguzo aje kurondera kontrol tekinike nga akoresha uburyo burebure dusanzwe dukora duhomba umuntu aje kurondera idokima nga akaraye Bujumbura gatatu akarara mu ihoteli akajya amafaranga niyo
abunguruza abantu n'ibintu kandi bidogera bamwe mu bapolisi bajejwe umutekano mu barabara ko babandanya kubaka igiturire. Uno mushoferi afata ibarabara ry'igihugu nimero imwe Bujumbura Bugarama avuga ko abapolisi bakorera mu ntara ya Bujumbura babaki giturire bene umurango babona
muri Bujumbura nirare turagira ingorane zikomeye cyane kubera babona ari imiduga basanzwe batamenyereye barakurusha uburyo udatanze icyo giturire ico cibwa amande ku kantu gatonye umupolisi yaguciye amande kuri Yesu grace y'inyuma nova yuko batariko turarenganyo.
Indongozi z'ishirahamwe rihurikiyemwo abo bagendesha imodoka rizunguruza abantu n'ibintu zimenyesha ko zitahura imyitwarariko y'abanywanyi b'ishirahamwe. Minani Bosco arongoye Atrabu mu nama y'abose kuri uyu wa gatatu yatomoye ko icyo kibazo bamaze kugishikiriza inzego zirongoye ishirahamwe Otrako. Atanga n'umuco ku bijanye n'ibiturire abo bunguruza abantu mu gihugu hagati bavuga ko batangishwa n'abapolisi.
Ibijanye na kontrol tekinike byo bya kamara mahati turashobora no kumara amezi atatu ndetse dokimigahera utararonka ijya kandi barasabye yuko boraba bakakwiza aho dushobora kuza turarondera amakontrol tekinike kujya byahura igitega n'ingozi kugira ngo abatransporteri nabo nyene borohe menya yuko utanze igiturire n'ucakiriye bahanwa bose. Mbega wewe uwo mushoferi ko twatanze nimero 400+ bahamagara ijya polisi moderne ishikaho hantu barabuwe umuntu uko arengane ariko kubera ukwihuta mucamwe mura mugacibwa amande cyangwa mugatanga icyo giturire aho gutungura cyerekana umwe ngumangaha polisi ze
mwishyirahamwe ko Albert Maniratunga umuyobozi mukuru wayo ntashima kugira icyo avuze kuri ibyo abo bunguruza abantu n'ibintu hagati mu gihugu basaba. Ariko amakuru bakunze b'Ijwi rya Amerika bakura muri bamwe mu bakozi bishiramwe utrako avuga ko hariko harakogwa ivyigwa kugira haboneke ibiro by'iryo shirahamwe mu burere butandukanye mu ntumbero yo gupfunyiriza urugendo abo bagendesha ivyuma vyunguruza abantu n'ibintu. Ayo makuru ariko natomora ryari ibyo vyigwa bizorangira kugira iyo myidogo igabanuke.
Desire Hatungimana uri Kigali mu Rwanda mu nkuru Ijwi rya Amerika bateguriye yifashishije inshuti zayo mu Burundi. Inshuti mwarimu duteze amatwi ahaniho dusoreje amakuru yacu uyu munsi hamwe na Mukbele ya Baro wamfashije kuyegeranya. Tubashimiye kuba mwaduteze amatwi muri benshi aho muri hose ku migabane yose y'isi. Kuri mikro mwari kumwe na Venuste Nshimimana mukomeze kugira umunsi mwiza.